Iyo mu byukuri ku ruhande rw'iwanje ijambo rejejwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye naryakiriye neza, na cyane cyane ko mu migambi yiwe yashize imbere hariho kunywanisha Abarundi, ntihabeho injyane Abarundi twese twiyumva ko igihugu ari icy'iwacu, ntihabeho wanjye wangura. Na cyane cyane ko yavuze ko umuntu ashobora gushika gusaba ijambo atarenze ku munyepolitike kanaka, kuko twese tuzaba dufite uburenganzira bumwe.
Naryakiriye neza kuko hari nko byinshi yavuze byanezereje byampumurije nka jewe impunzi, kuko yavuze ijambo rivuga ko agiye gushyiraho imigenderanire y'amahanga hagati y'Uburundi n'amahanga, kandi agiye kunagura ibikorwa by'abantu bahora bakora nk'amakoperative bigiye gusubira bikamera neza. Ibyo byanezereje
nakuvuga ijambo umukuru w'igihugu waje kushikiriza mushasha ndagiye neza, na cyane cyane ko twumvise ko avuga ku bijyanye no kugurura imbibe akarusha Burundi buzoshobora kuronka, ni uko nk'abadandaza nka cyane cyane nk'abadandaza bato bato cyangwa ni banini bazoba bugurura imbibe bazogenda kurangura ibintu bakabizana mu Burundi a mu Burundi bakabijyana mu bindi bihugu, cyane cyane imigenderanire bizotuma tubaho neza kandi umuntu abaho ubukene ukagabanuka mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Ikindi gihe twashimye ku ijambo umukuru w'igihugu aje gushikiriza ni ikintu kijyanye no gukorera hamwe n'imigambwe, aho yavuze ati hari aho bahiganywe benshi bari afite ibyiyumviro byiza navyo yarabifashe nka nkama, ati kumbure ni yagomba kubikora ko nabo ntibaze bamugabire bamugamburukire kugira biya byiyumviro bashikirije mu migabo n'imigambi igihe bari kuba yamamaza izo bibabera urumuri bongere baze bubaka igihugu. Icyo ni ijambo ry'ihumure kuri twebwe nka twebwe impunzi novuga, kuko iyo akoreye hamwe n'imigambwe mu Burundi ntabe wanjye wangura ndazi ko igihugu cyacu kizotera imbere. Ikindi nacyo mwatubaje kukijyanye ati twiriko twitegura gute kugira ngo dushobore gutama igihugu cyatwibarutse mu gihe amahoro azoba ashoboye kuboneka, ni mu gihe amahoro nyine azoba ashoboye kuboneka, kuko muri uno mwanya imigabo n'imigambi nyakubahwa umukuru w'igihugu yashyize ahagaragara, ariko ni imvugo turindiye ibikorwa. Kumbure ibyo yavuze ntiyabishyira mu ngiro, nubwo mu ijambo yagiye avuga kenshi yagarutse ku bantu bari hanze y'igihugu ukamenya ngo abantu basa n'abatawe. Yarakwiye kumenya ko natwe turi bene igihugu kandi si igihugu twakivukiyemo, natwe twifuza kuza kubaka igihugu cyacu, ariko imigabo mibi y'umugambi uri ku butegetsi ariyo yatumye tugita. Tukifuza rero ko umukuru w'igihugu ahindutse, twibaze ko nawe aho wa mbere yatsitaye nawe atazohatsitara, kumbura azogorora natwe amahoro niyagaruka mu gihugu tubone ko tugende twisanga twubake igihugu cyacu.
Ndiko nditegura neza kuko ijambo yavuze ryanezereje bicabima umwanya wo kwiyumvira gusubira mu gihugu cyanyibarutse, kuko yavuze ko hagiye kubaho imigenderanire hagati y'Uburundi n'ikindi gihugu n'ibindi bihugu. Niyo mpamvu rero byanezereje bicabima akanyamuneza ho gusubira mu gihugu cyanjye.
Nukuri amahoro agarutse mu gihugu cy'u Burundi, icyo niteguriye ko no gusubira mu gihugu cy'u Burundi hama nkubaka igihugu cyacu, na cyane cyane na mwagiye habayemo kwishyira no kwizana, ndetse n'aho umuntu afite agatahazotera yunguka kandi bizogenda neza, tuzotanga umuryango. Amakenga ntiyobura kuko benshi iyo biyimiswe bavuga batuko bazokora amabarabara bazokora ibi bigahera mu migambi, ariko twamusaba ko ibyo ashyikirije bikora nk'uko yabivuze natwe baduhaye icyizere.
Kimwe gusa twe icyo dusaba ni uko amahoro yobaho, ibyo yavuze ibyo yiyemeje akabishyira mu ngiro, hanyuma natwe amahoro abonetse tukabona guhunguka. Ariko impinga iracyari ndende kuko ugerageje kuraba hariho abamuyoboka, hariho abakiyoboka mu mugambwe nyene, ariko imyitwarire atari myiza dufatiye nko kugwaruka nk'imbonera kure. Nibaze ko nubwo atabivuze mu ijambo ryiwe agiye gutunganiriza, nibaza ko ari ujya gice yavuze ko agiye gutunganiriza Abarundi bose, buri muntu akisanga akiyumva ko ari mu Burundi, akiyumva ko ari mu Burundi aho yataye uruzogi. Ibyo bayagize neza kuko ijambo vraiment twarishimye kandi twagiye cyakiriye neza ku ruhande rw'iwanje. Icyo dusigaje kuraba amaso ari kurekera, turindiriye ko ibyo yavuze bishyira mu ngiro, ndacane cyane ko tumaye turindira singe leta turabe mbega amahoro yavuze agiye gutsimbataza ahereye aho umukuru w'igihugu yatashe yaragezeje, ariko azoba ariko arabyigenza ko. Murakoze.